ibitaratangura twatubayeho neza umuntu yatembera nkava mu ikaratembamwe nkaja mu yindi nidegembya ariko ubuye sinshobora kuva hondi aho ndaye no munsi seho ndarejo
uwo numwe mu bantu basigaye babayeho buzima bwo kubunda bunda kubera batinya gufatwa n'inzego z'umutekano bagirizwe imigumuko bitewe nuko baroye mu barabara biyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza avuga ko abayeho nk'imbohe
kirahisa abana bashika nka batatu canke bane ariko nk'ubuye ndashaka kumara indwi zibiri ntabonye numwe bamwe tukavuganira ku telefone urumva urumuntu umushinga nawe adashobora gusumira abana umva takamara amazi nta manza na zimwe tujamu ya naruguru ntitukijayo n'abyeyi bara ntibazi ko tukiriho tubayeho nabi kwira kare wara widegembyo ukabura umwidegembyo ukabura umuyaga ukabura bene wanyu aho twatuvugana beshi ukabarahunze abandi barapfuye andi bapfunzwe umva ko rakamara amazi tubayeho nabi cyane je njye ndaturatura aho ndaye no munsi siho ndarejo ariko twe twizeye imana kubizohera
cyo kimwe nawe uwo musore yemeza ko atakazozabona kuko asigaye aba mu mwobo nkifuku
jewe ndaturatura misi yose nturatura singiraho ndara aho ndi nama ninyegeje je nitavye akamo ko yameze ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu nico gituma rero kugezeza saha umuntu ari mu nzu aguma yinyegeje kubera ugiye mwe barabara abaca bica bafashe barica bafashe barica n'upfunzwe ntavayo baranyuruza urumva ne umuntu akumagira ubwoba akaguma yinyegeje nawe bona kazoza mbona biguma muri uko kazoza ejo nzofangiye habona champa ibikunda ko ndonka kazoza
nubwaba cyo kimwe nabandi batari bake binyegeje zakubera bari mu biyamije kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu leta yarahumurije ko abantu bataroye mu byo guhungabanya umutekano borema iyo mvugo ntinyura na gatabo yega ubuzima bw'aba bantu bwahindutse kuva ku itariki ya 25 ukwezi kwa kane umwaka uheze aho habikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD Pascal Nyabenda umukuru wawo niwe yarari hagarariye
twagira rero dutangarize abarundi namakungu tutari kumwe hano ahito gikuwa chaba yuko umugumi yabanga ashize imbere yabandi kugira ngo aze yitoze ku giti cy'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambo CNDD-FDD ari umugumi yabanga Petero Nkurunziza
izo mpundu namashi byakurikiwe n'amasinzi y'abantu biyamirije ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu inzego z'umutekano ntizabihangani
mvuze nugufa nugufa reka tugende baje ba police nimba baturasa bagirante nugufa nugufa nubonde nta mahoro twarimo ibibonde byacu byataye amashuri turi ku mungambwe barabara reka azatinda oya oya ingo ingo zakumango ingo
ni baturase buga ntibazotumara tuzobaho tuzobera kuko tuzirinda kandi nabone bamenye yuko beshi bavuye mu ishamba bari ko barondera ubwigenge bwao baraburose buri abashaka kutwicara
naho umuntu yofatwegwe twariyemeje ko tuzoguma tubandanya kutwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu kidahuye n'amategeko niyo mpamvu tuzoguma tubandanya naho hosigara umwe azubandanya yigaraga hanze
imyerekano ishushe inyuma y'indwi zibiri amabarabara ya Bujumbura bogaboga batavuga rumwe n'ubutegetsi kwigenekezo rya 13 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 mu gihe president Nkurunziza yari mu rugendo rw'akazi muri Tanzania haragaragajwe hirikwa ryo butegetsi
president Petero Nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi irahagaritswe mu mabanga yayo umukuru wa komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na bene cyo General Major Niyombare Godefroid murakoze
inyuma y'iminsi ibiri abashatse gukombora president Nkurunziza bamwe barahunze igihugu abandi batabwa muri yombi mu nyuma hahavuye hatunganywa amatora abatavuga rumwe na leta bayisokoyemo amakungu n'akarere bemeje ko aya matora atatunganijwe ku buryo bwemewe ariko umugwi seni warahaye amajwi abikuye mu matora Pierre Claver Ndayicari yarongoye seni arasigura icyabitumye
abagiye muri iri higanwa ni munani kuko nta muntu yagiye mu higanwa twebwe muri seni yatwandikiye abicishije mu nzira y'amategeko atubwira ko yavuye mu higanwa nico gituma twabahaye amajwi nkuko abene gihugu bayabahaye
bamwe mu bahawe ayo majwi ntibayafishije ubusa akarorero na kagaton rwasa arongoye FNL yigenga
amatora yarabaye abantu bose barayiyamiriza n'uyu munsi n'amakuru bose bavuga ati amatora yabaye siyo muri ivyo bitari ivyo abanyagihugu bari n'ibyo bavuze bari n'ibyo batumye basabwe yuko baserukiko none uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo hoho ari cyo twaba turiko turabafasha so kwisubira ko none uyu munsi ayo majwi yabo tuyatere rero mugisanze hama ntimwibagire mbega muri politike y'Burundi ibintu byifashe gute ubu ntabariho boca babitarukirako
amatora yose harimo na umukuru w'igihugu yatsinzwe n'umugambwe CNDD FDD kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu hatangiye kwumvikana urwamo rw'amasasu hari n'ibitero vyaba ku murango ryaka ivyo bitero vyasize amarira mu miryango marira mushikiza manza kizigenza arafisa bayege kako
ububwikanyi bica umuntu umwe ibi bintu byo gutera magrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba he rafise ivyemeze yuko ari bintu byateguwe nabamwe bari bateguye ihereka ryo gutegetsi
aha Valentin Bagorikunda ntahuriza na Charles Nditije umwe mu ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi atahunze igihugu
ivyo umuntu afise ubwenge afise amaso yo kubona nta muntu umavyemera kuko iyo umuntu ari karanira gateka kiwe ntabe ari karagumuka ntabe ari karatera umudurumbanyo bose amakungu akarere bose barabona neza na neza yuko ico kingo ca gato ca nkuru nziza yihagiye ariyo nkwezi ya marere imbonera kure y'abapolisi abasoda biwe nibo bateba batongora none ko tugira tuti nihaze abantu baza kuja hagati ko wumva bahagarikire ayo uwo mutekano nihaze abantu ngabaze gutohoza barabe abari kubarakora amarorego abari bo akanana nuko azi ibyo ari karakora naye handi yaba yagira ati naba biyamishije ku gatatu bari ko barica bari ko batera umudurumbanyo mu gihugu yogira ati nyabona nyabona mwamakungu muri aka karere nimuze murabe abagizi banabe mugabo ibyo byose yarabyanse pere nabo bari kumubara bibona ntibikira gaseseshwa rumuri neza na neza turazi yuko utegezwa nkuru nziza rwo buri ko rutemo buratongora nta numwe atabizi
uko iminsi yagiye irengana leta y'u Burundi yemeje ko abayiteye ingorana atari abarundi gusa mbere president Nkurunziza yabisiguriye Ban Ki-moon agendera Burundi mu kwezi kwa kabiri y'umwaka
twanavuganye n'izindi ngorane zishaje no mu karere twavuze igihugu cy'u Rwanda kuntu kitubaniye nabi twavuze ko dufite ibimenyetso ibyemezo by'uko badufashe naho nyene kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda nabo turande neza kuko twanyu kuva kera
mu kwezi kwa 12 akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika katanze icyumviro cuko horungwe ku inteko mvamakungu mu Burundi gasigura ko ashobora kubihonya bwoko izo nteko ziyamijwe n'inama nshinga amateka uhereye ku bayirongoye na cyane cyane abava mu bwoko byavugwa ko bugeramiwe
iyo ndi mushinga amateka yitwa Nduwimana Edouard natowe mu ntara ya Kayanza kandi umututsi pano w'imperekeza bimwe baba bamwatutsi nta kuntu babayeho nyabwoko babaho niho nyabwoko ry'abatutsi ngo haguruke rwose ngenda ku mana ndayize domisiano ntibantunganya minani aka kanya bagiye hagarara bwuma ivyo abatutsi babonye kuri hagarara bwuma nabandi rwo kuvyukuri bamenyere kujyanisha abantu baciye ku majambo mwe nayo kijanye n'inteko nkumbure mvamakungu nibaza ko atafishe no bivuga ko kiretse aho izo mwe nizo nteko zigiye ziba zigiye gukreya izo rebelia hu ubu no munsi zoshika ngaha cyazagenda mu cibitoke mu zibati duhagaze ngaha ntihagire usura kuhingira ba crea de rebelia mu bisanzwe mwe nabo
umujyango wa Afrika y'ubuseruko watoye president wa Uganda Museveni ngo abo muhuza mu matati y'abarundi mu nyuma mwongera ko wahoza twara Tanzania William Mkapa bompi baragize ingendo mu Burundi hiyonga la kwizindi ngendo z'ubutavana ko zakanama kamaho n'umutekano ka ONU umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon ubwiwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri Afrika hari byo bumvikanye na leta ariko inshuti z'u Burundi ziyagiriza ko atashakishira mu byo yemera Tom Perriero intumwa ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini
There are trips where it feels like we've taken one step
Ubiraze ni nkuko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri n'izo tuvugana na leta haracindwe inkeya president Nkurunziza ubwiwe hari ibyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki nta na kimwe twabonye cyakozwe yaraniyemeje kandi kohoza abaroreza amajana abiri bagateka kazi na muntu ushika ubu umengo n'imikino gusa ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko ho z'indorerezi ziraba ko abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije turi mu gihe leta yemeza kwifisha ishaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa cyanke bahohoterwa uko ni kuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icizere mu bizokurikira
Or the path forward.
Inyuma y'umwaka hatangwa imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta yise imigumuko hacibonekeza abantu bafatwa n'inzego z'umutekano ababurwa irengero ryabo n'ibitero biba ku murango ryako akarorero ka hafi ni igitero cabaye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru Bujumbura gihitana General Atanaze Kararuza yahoze ari cegera c'umukuru w'ingabo zigarukana amahoro muri Centrafrique Nubwo haja hari ibitero bigamije abantu bamwe bamwe haraheza amezi arenga atatu urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu makaritsiye amwamwe ku mugwa mukuru Bujumbura rwaracuresha inyuma y'umwaka muriyoni bavuga ko abantu barenga 500 bagandaguwe abarenga 270 bahunga igihugu umugwi w'igihugu wigenguje rwo gataya kazi na muntu Seni Dash wemeje ko hishwe abantu barenga 380 na ishyirahamwe ya Prodash rivuga barenga 600 eroje uri kaneza Bujumbura ijuje ya Amerika